VOA. Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya no genekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Abarundi kenshi tushaka kwimvira ibyuno munsi gusa cyangwa ibyejo kugira ngo naraye ndiye bizaba bikwiye henshi bipfira ngaho
rero icyo tubasaba nuko bicarana bakayaga bagurishije igitoke bakavuga bataye amahera avuyemo tuzoyakoresha guke.
Aba ni bamwe mu bahinga mu bijanye no kwiteza imbere babona ko ubukene n'imiryango ibayemo harimo no kuba bataziganya kugira ngo biteze imbere. Abarongo ya madini mutimu babivuga kwiki ni mu kiyago c'amadini mukurikira handi hato hagataho turafitiye nibivugwa mu ikambi ya Mahama. Imbere yaho ndabona mugenzi Anje ya Louise Bigirimana ashikiriye ngo atubwire yavugwa ijya nino mwaramutse ya Louise.
Mwaramutse Diane, inkuru ibandanya kuvugwa ni muri Kongo aho hakurya. Umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba kw'abahinga babiri bishyiramwe mpuzamakungu ni barungiswe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo banyurujwe ku munsi w'Imana gushika ubu batarabona irengero ryabo. Itangazo ryasohowe na Leta ya Congo ejo ku wa mbere ryavuga ko Umunyamerika Michael Sharpe hamwe n'Umuswede Zahida Kataline hamwe n'abakongomane bane bari kumwe baguye mu vyara by'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara ya Kasai yo hagati. Iyo tangazo kandi ryavuga ko abajejwe umutekano bariko bakorana n'inteko za MONUSCO kugira barabe ko bobaronka. Muri Somalia abategetsi ba Somalia batangaza ko abasuma mu mazi bafashe ubwato bw'ibitoro mwibahari Indiana babutegeka kuja ku nkengera z'intara ya Puntland. Amakuru ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ejo kuwa mbere nuko ubwo bwato bwariko ibendera ry'igihugu cha Emira Arabini. Abategetsi bo muri iyo ntara bavuze ko bakirondera kumenya uburyo ubwo bwato bwanyurujwemo. Ayandi makuru akavuga ko abantu 8 aribo banyuruje ubwo bwato bwariko bugenda bwerekeza mu gisagara cha Ras Asair. Ivyo bibaye mu gihe hari haheze imyaka 3 ubusuma nk'ubwo bw'amato bwaragabanutse muri ako karere. Nayo muri Ethiopia ibitigiri by'abafuye bahitanywe n'umusozi w'umwavu kumurwa mukuru Addis Abeba bigeze ku bantu bashika 60. Ibimenyesha makuru muri Ethiopia byatangaje ku munsi wa mbere ko abashika 62 bafuye muri iryo sanganya ryabaye mu mpera z'indwi iheze mu gihe umukuru w'igisagara cya Addis Abeba Deriba Kuma we yavuze ko ari 65 bagizwe n'abana 20 hamwe n'abagore 45.
Arakoze Aloise Bigirimana ikamurakoze na mwebwe muri kumwe natwe kuri uno mwanya ijwi rya Amerika mukatwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara kishika mu ntara 18 z'igihugu c'u Burundi co kimwe no makamba atandukanye harimo ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire mwikambi ya Mahama abakenyezi bo mwikambi ya Mahama bijukiye cyane imyuga kandi bakiyemerera ko umukenyezi afise icakora atandukanye cyane n'abatunzwe n'ivyo bahabwa n'ishamwe gitahimunzi RCR abakenyezi bakorera hamwe mu mashira hamwe bigatuma bakora byinshi kandi bakaronka n'ababafata mu mugongo mutwo bakora harimo nko kujisha inkoko eka ibindi bakora mu byumve muri no nkuru ya Desire Hatungimana.
Aho ni muri koperative Ambarubegwe iri mu ikambi ya Mahama abakenyezi 47 bagiye hamwe bashingishira hamwe ryo gushona impuzu akazi kari kenshi cyane kuko aba bakenyezi bari baronse isoko ryo gushona imyambaro y'ishuri 2014 mu ntango umwe wese yakora ku giti ciwe ibintu atanyungu vyatanga nkuko aba bakenyezi bavyivugira ariko bamaze kuja hamwe akarusho no kenshi cyane dushimira Imana Louise nicegera curongo iyo koperative.
Nitwifuza icyo tujya ngo tukibure. Nitwifuza n'icyo kwambara ngo tukibure. Turibeshejeho mutu n'uru dushobora gukora nyene. Niturira kimwe n'uwundi adafite icyo ari karakora. Rero icyo ni kimwe mu byo tumaze kugira gute kumva ko natwe dufise icyo dushoboye. Abandi nabo mu bisanzwe badafise icyo bakora hano murazi ko bafise ibibazo bitandukanye ariko twebwe icyo natwe dufise amahoro kubw'icyo.
Nta mugambi mufise wo kuzigisha abandi umuga gushona
umugambi turawufise kuko ikigiraga tumaze gukirangiza dufise umugambi w'ukora ibintu bitandukanye tugashiramo n'abanyeshuri bakeneye kwiga uko barahari babyipfuza bakiga tugakora n'ibindi bintu bihuriye hamwe na koperative dushobora kujya ku masoko atandukanye bikamenyekana ko byakozwe na twebwe atari gukora impuzu z'abanyagihugu gusa.
Tuvuye aho bashonera twaciye tujya mu kindi kibanza kirimo abagore bajisha inkoko n'ibiseke twakiriwe n'uturirimbo duhayagize ibyo bakora. Abo bagore bajisha izo nkoko be n'ibiseke bariyemerera ko uwo mwuga wabo ubafasha byinshi mu buzima bugoye bwo muri iyo kambi babamwo ariko bakanezerezwa n'uko aho bazotahira bazoba barungutse umwuga mushasha. Margarita Iyamuremye n'umwe muri aba bakenyezi bajisha inkoko n'ibiseke.
Amaro bimaze kumarira nkanje sishoboye kuza kurondera inkwi ntabyo shoboye ariko iyo ndayarose nsanye nkagura amakara wanashaka nabona ayasagutse nkarundira ikindi kintu mpindura kuri igarama baduha ngaha mu nkambi kuko biragoye. Nicyo gituma rero tubona ko impera n'imperuka imbere kubera turiko turamenya ibi bintu birashobora kudufasha kugira tube turabayeho muri ubu buzima turimo. Hama rero dusubiye iwacu turashobora no kubitwara tukavuga tuti twimukane ikoperative yacu nk'ubu ikoperative twashinze yitwa iyacu ariko turacyari bato twari dukeneye abadufata mu mugongo ariko ntacyo turabyishimiye tubona ko megana integuro y'Imana kuko ntitwari tuzi ko tuzogera.
Indigo Africa ni ishyirahamwe rifasha abanyabukorikori hano mu Rwanda muri kino gihe rikaba rikora n'amashyirahamwe 25 harimwo iryo mu ikambi ya Mahama. Rosine Urugeni ayirongoye mu Rwanda aratwiganira ibyo bafasha abakenyezi b'Imahama.
Twe tubigisha kuboha ukoresheje imigwegwe n'inshinge, tukabigisha guteka amarangi, tukanabigisha n'uburyo n'ibyo baboha design, tubaha design z'uko ibyo baboha. Noneho ikindi kandi tubigisha n'uburyo bakora cooperative kuko bagomba gukorera hamwe bagakora cooperative. So twabafashije gukora cooperative ejo bundi barahiye umurenge waraje hano mu nkambi urabarahiza kandi tukabigisha uko bakora koperative, uko basigama amafaranga, uko bakemura ibibazo bafite muri koperative. Twabafashije gufungura konti kuri BK bakanabasha no kubika amafaranga bazakoresha mu bindi bakeneye.
Hosine Urugeni akaba amenyesha ko igikorwa cyabo kitarangirana no kubigisha ahubwo babafasha no kurondera amasoko.
Ibyo tubahaye byose byo kuboha tubijyana muri Amerika kugurishwa. Ni ukuvuga ngo iyo tuzanye komanda ahangaha tubabwiye ngo nimubaho ibi bintu nuko tuba tuzi ko nituza kubifata barangije tubahereza amafaranga bakoreye. Noneho twe tugasigara turwana no gushaka isoko muri Amerika.
Nkomenya ko ku munsi wa kane w'indwi iheze igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore mu ikambi ya Mahama, umushikiranganji ajejwe uburinganire n'iterambere ry'ingo Nyirasafari Esperance yaciye abonera hakaryo ko kugurura icese inyubako ya kijambere abagore bazohora bakoreramwe imyuga. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Turi rero ku munsi wa kabiri nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ikiyago c'amadini, aho abanyedini bavuga ico bagona ku ngorane zitandukanye dusanga mu kibano hagati mu gihugu c'u Burundi. Mutuno munsi tuvuga iki? Haramaze igihe turonka amakuru yuko itunganywa ry'amatungo y'umuryango ririko riracanishamwo abantu. Twabatumiye rero abanyedini batandukanye n'umuhinga kugira ngo bace n'irya ico kibazo. Duhe rero micro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio ibujumbura yatangura twakirira abatumire bari kumwe.
Diane nini nahazwe turabakengurukiye gusubira kuduha micro hano ibujumbura dutangure twakira abatumire bacu. Turi kumwe na Patiri Pierre Sangiyumva akora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura. Patiri Pierre ndabaramukije.
Amahoro neza.
Nakire kandi na Pastori Setinkeshimana arongoye isengero Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte, akaba narongoye n'ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya no gutunganiriza madini. Pastori Setinkeshimana ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Twakire kandi na Pierre Claver Ndumwami arongoye ikigo BBN kijejwe gufasha abikoreye ivyabo kwitunganiriza amashira hamwe. Pierre Claver Ndumwami ndabaramukije kandi abakire mu kiganiro.
Ndakuramukije kandi ndagushimiye ko wantumiye.
Twibutsa abatwumviriza ko muriko mwumviriza Ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba tuvugana ku bijanye n'uruhara rw'amasengero mu bijanye no gufasha imiryango mu kwitunganya mu butunzi bwabo ku neza y'iterambere ry'urugo. Patiri Pierre, mwebwe musanzwe isengero ryanyu Ekleziya Katolika irimwo igice kinini cy'abanyagihugu, ni ikintu mwitaho mu gufashisha ingo n'imiryango?
Yego, murakoze cyane. Nuko itunga rya mbere mu muryango n'umuntu. Itunga rya mbere n'umuntu, turabanza tugafashanya gutahura agateka k'umuntu. Agateka k'umuntu Imana iba yahaye umugabo, umukenyezi canke umukenyezi Imana iba yahaye umugabo, Imana iba yahaye umukenyezi, umukenyezi Imana iba yahaye umugabo. Agategera ko uwo muntu ari ingabire yahawe n'Imana, gaheza kamu ikibanza kimukwiriye. Icyo nicyo cya mbere duherako. Icyo rero iyo bamaze kugitahura, gutegera ikibanza umwe wese afise mu rugo, turaheza rero tugaca tubereka ko bagize ubugeni bazosangira vyose, bazoshira hamwe vyose. Turaheza rero tugaca tubwira umugabo akereka umukenyezi ivyo afise vyose n'ivyo atunze, n'umukenyezi iyo bishitse akaba yarabifise akavyerekana, hama bakumvikana ingene bazobitunganiriza hamwe bose bari kumwe, ingene bazobirondera n'ingene bazobikoresha bamaze kuronka ayo matungo barondera.
Hari abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu, na cyane cyane nk'abamaze kuganira n'Ijwi rya Amerika bo mu ntara ya Mwaro, aho hari abagabo biba abakenyezi babo, twovyita kwiba kuko babitwara babinyegeje bakaja kugurisha bakanwa inzoga, umuryango ntihagire icyo uba ugikuyemo. Abo bantu murabigisha ingene bakwiye kubana, ingene bakwiye kubahiriza ubwo butunzi buke bashobora kuba bafise?
Kuba hariho abagabo biba abagore, numva ko ni ibintu birenze ukwemera, ariko kandi icyo ni ikintu kigoye. Ubwa mbere hoho ntihategerezwa kubaho iki kintu ngo kwiba, kuko
ingira no kwihangira ni je no banagikoresheje gutariko
kwiha umugabo agatora ibintu. Je numva ingorane ngaha no gusesagura ubutunzi bw'umuryango, uko no gutuma murongo uyu muntu aba yataye murongo. Muti none twobigisha gute?
Musanzwe murongoye ugwego rw'igihugu rujeje gutunganya no gutunganiriza amadini, kuvuga yuko mushobora kuba ugo gwego mufasha ingena amadini akwiriye gukora. Ivyo bigaruka kuri inde, babikora gute? Murafasha ayo masengero kugira ingena bakwiriye kubikora kugira bafashe abo banyagihugu kuja ku murongo?
Icambere nagomba mvuge nuko uru rwego rwitwa Organe de Régulation et de Conciliation des Confessions Religieuses mu rurimi rw'ikinyamahanga rugiyeho vuba, ruriho kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Nukuvuga rero ntirurakora vyinshi, ariko turafise integuro. Muri izo integuro rero harimo inyigisho zo kwigisha abaserukira amadini atandukanye ngaha mu gihugu, kugira ngo amadini abe akarorero mu mahoro, mu mutekano, mu mwumvikano mu gihugu no mu miryango. Izo nyigisho zo kwereka abantu ingene bakwiye kuba imboneza n'akarorero keza uhereye bihera ku muryango, kuko umuryango niryo fatiro ry'iterambere ry'igihugu. Umwumvikano y'imiryango idatekanye iyo ibaye uko iba myinshi niko bikwira igihugu cyose no kuvuga rero urwo rwego turafise muri muri agenda yacu inyigisho kubaja kubijanye no gutunganya neza imiryango nuko amadini yitunganya neza kandi agatunganiza neza abo ajejwe nuko no banagabiza nga
reka duhi jambo Pierre Patiri Pierre ngira ikibazo hanini ngira coba ari mwebwe mwona cishura ko Patiri kubera mwebwe murashikira abanyagihugu cyane bo mu ntara kuruta aya masengero ari asana ari mu gisagara ca Bujumbura gusa abantu nkabo mwebwe musanzwe mubaronka ibibazo nk'ivyo bijanye n'isesagwa ry'amatungo yo mu muryango mwebwe bisanzwe muvyakira basanzwe babitura
iyo rero turiko tubategura ngo bazogira ubwo bugeni turaheza tukababwira ko uko kuba umubiri umwe atari kuba umubiri umwe ku mibiri gusa birashika rero aho duhora tubona usanga umugabo tuvuga hembwa nk'abafisa akazi ntigera abwira umugore umushahara wiwe ugasanga hariho umugabo usanga agenda nk'ibivyo abaja mu mission ntigera abwira umugore ico yakuyeyo ugacyo usanga cyarondera kuza agafata umushahara w'umukenyezi akabari wakoresha kuri aba bakenyezi nabo babarimye baruguru ugasanga umukenyezi yirigwa ararima wenyene umugabo yirigwa aritemberera mugabe igitoki cera niwaja guca uwo mugabo imirima yera ni wasoroma agashora ku isoko cyo gihe rero abari kararengera karimba umujyango abari kararenganya uwo mujyango cyo tubasaba nuko bicarana bakayaga bagurishije igitoke bakavuga bataya mahera avuyemo tuzoyakoresha gutya bagiye kurima bakavuga bati kugira turime neza imbuto tuzozikura he ni bande bazorima dukeneye gutabira ibyo gukoresha tuzobikura bakabiyagira hamwe bageze kwimbura bakimburira hamwe ku neza y'umujyango uko rero niko tubigisha kugira bagende batahura ko abubakanye babumwe
ivyo bimbuye murabigisha ingene bakwiye kuvyitunganyamo kugira ngo urugo rushobore gutera imbere
yego cyane turababwira abagiye kugira ubugeni babeho uno munsi
abasanzwe abamaze kugira ubugeni babasanzwe ari mu rugo bamaze no kuja muri zongeso zo gusesagura amatungo y'umuryango nabo
abo tubafasha kugaruka mu nzira y'ukuri mu nzira yo abamaze guta umurongo ariko turabasigurira tukabereka ko biyumviye kwibaruka umwana azokenera kwiga umwana zokenera kuja kwa muganga bacha batangura rero kuraba amatungo bari bafise muri uwo mwanya barondeye umwana gacha barondera nimba bafise igitungo abakongereza kugira bazoshobore kuronka ibitungo uwo mwana bafise imirima bakaraba hama atabundi buryo bafise bakaraba ikintu bakora cunganira umujyango bashobora kudandaza irengarenga nko ngai Bujumbura bashobora kudandaza itomate nko ngai Bujumbura umugara ashobora kugenda kirigwararima kirigwarakorera abana kabo mu maso amahera ronsa kazana mu rugo
ego reka duhe ijambo uno muhinga nawe muri byo mwari ko muravuga Pierre Clavier ando umwami
ego
aba uko kuntu Patiri Pierre yari karavuga yuko aba bafasha abanyagihugu aribo bakirisu babo ingene bakwiye kwitunganya mu butunzi basanzwe bafise kugira ngo ntibabusesagure ni ikintu mubona abanyagihugu bashoboye ubwabo bashoboye gukora canke amasengero ashobe kubafasha
ego amasengero by'ukuri arafise ico afashije muri ivyo n'ukuri imiryango irakwiye kwigishwa umwimbu utumbere isoko umwimbu wunguka niho wa mugabo ni yashora dukeyi igana bangina bakeneye agacupa abakeneye kujya mu bandi mugabo ntiyoca afata kuri tumwe nyene umuryango woriye ngo ari twashora ngo amabandi basigare bishwa n'inzara
ni kuvuga yuko bakwiye kugwiza umwimbo kugira baronke n'utwo bashora ko kugira ngo baronke utwo baguramo agacupa n'utwo bagurisha kugira ngo biteze imbere
bikenure mu bindi biteze imbere bagura bagura makinga bagura ama moto bagura imiduga yega abantu batera imbere bagunka abana babo kwishure niho uva muri hahandi twamye mu mugabo kene twamamwo utamwana agiye kwishure ngo ejo azoje imbere yiga amashuri azane wundi mwimbo umva botwa matri mu bukene
muravuze ko umuntu ashaka kugura imodoka n'umurimyi wari yakumutumba ashaka gutera imbere muri ibyo
akagura imodoka ahera kwikaziye adandaza ahera kuri tomate nko bayivuze cyangwa irengarenga akamukaja kwikinga akamukaja ku moto n'ikinga arayishikira bavuga ngo ngizo zika zaramagi ariko bivangene umuntu nkuko mwayivuze bwa mbere uyimbuye muri mwimbo mwinshi kandi akabutunganya hama akabona imbere akabona akazoza kenshi duturima cyangwa dukorora twiravye uno munsi
cyangwa je nturaba imbere ngo tubone yuko zotera imbere mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere twe abarundi kenshi dusaka kwiyumvira ibyo no munsi gusa cyangwa ibya byejo kugira ngo naraye ndiye zabikwiye ahenshi bipfira ngaho
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Pati ndabagarukanye ko ikibazo murabona yuko bishoboka mu bakirisu banyu mwebwe nk'abarongo ya masengero murabona yuko bikunda
birashoboka cyane gose icambere no kumuntu atahura neza kimana yamuhaye ibikwiye imana yaraduhaye ubwenge duha umutima duha namaboko iyo umuntu rera koresheje ubwo bwenge agakoresha n'umutima wo kubitunganya neza
ni kuvuga abo bitahura biciye mu butumwa mutanga
yakitanga nuko tubivuze araheza akagenda gakora rero aba bahinga rero bagacamwereka ingene arimye ashobora gutabira n'imbuto ashobora gukoresha bagacamwereka ingene ivyo yimbuye ashobora gukuramo ivyo gurisha n'ibindi bitonga umujyanga gacakoresha umutima ubwenge n'amaboko akabandanya akora hari abantu batanguriye kutuntu duto y'ububatsa amazi akomeye ngaho ibujumbura bamaze kugura imiduga barihira abantu benshi ishuri bafasha abagowe benshi batanguye bukebuke nuko umuntu rero amenya ibyo Imana yamuhaye akoresha ubwenge umutima n'amaboko
ni kuvuga abatanga iby'ubwenge namwe mugatanga iby'impwemu kugira ngo bifashanye birajana
bwo tubitanga byose ababongereza ubuhinga
Ego ngira ngo urumva nko wese nakazi kiwe akazi kabamenyesha amana no kuri kaba padiri na pastori karakomeye cyane mugumugu kugira ngo imitima y'abantu itekane mugira bamenye ikizira bamenye ngene batoja mu buhumbu nibindi mugabo hanini bigaruka handi umwimbo ubwenge bwo gutunganya no gutegura no kurabuta imbyangeze he ndavyo naringiye unundi buhinga nabwo nyene bukenewe
pastori seti nkeshimana n'ubugaruka handi yuko ahanini muri kuri ugo rwego umurongo w'igwego rw'igihugu rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini muri uko gutunganya amadini murakorana n'aba bahinga murabaye ikibanza kugira ngo bafashe muri ivyo bikorwa byo kwiteza imbere ku banyagihugu
yego cyane
na cyane cyane mu kudasesagura amatungo yo mu rugo
ibijanye n'iterambere ry'umuryango ryubakiye kudasesagura numva ko turabambere bwo kuvyigisha amadini niyo ya mbere afise uruhara rukomeye rwo gutanga iyo nyigisho ishika ku mutima
uno musi none mwavuze ko ugo rwego rusa nuko ari rushasha ni kuvuga ko nta bikorwa muratangura gushiraho
turacari mu kuri kirya bita planification turacari ko turategura
ubumenyi buke bwo kwitunganya amatungo y'umuryango bwo gutunganya neza amatungo y'umuryango cyo bakirimwe mu bishobora gutuma abantu badashaka kwiteza imbere
murakoze cyane muri eklesia canke hariya tubaye biraboneka cyane gose ubukene burimo mu bintu bituma abantu badatera imbere no kutamenya gutunganya na bikeyi bafise uwo muhinga arashobora kubitubwira neza
ubukene canke gusesagura
ugusesagura bica bizana ubukene cyane kuba bari mu bukene nyene umuntu agasantagira hatangurira kugira ashobore kwiteza imbere
ari umuntu asanzwe asesagura ubwo bukene ubwo ntibugumaho niyo yo kwiyumvira kubutuza
nico yituma navuze ko twigisha umuntu gukoresha ubwenge ego yahawe n'Imana
hama mwebwe namwe abahinga Pierre Clavende w'umwami mwebwe ntimumva ko gishaka kuba gituma abantu badashobora ku niyo yoba akenye aguma muri ubwo bukene nimba asanzwe asesagura amatungo yiwe bike ashobora kuba afise
urumva gusesagura ni kimwe mugabo kutimbura bikwiye naho ni kindi twega tubatuti
mbega ndabasubije inyuma gusesagura twovyita gute ko twabwiye dukoresha iryo jambo
urakoze gusesagura ni gihe ufise umwimbo sivyo ugasanga ukoresha mu bintu bidatere udatumubide gutuma utere imbere nkuko yavuze pastori urabona ufise amahere y'ibihumbi bitanu utagiye ngo yagure za nkoko zirya zirya canke ngo uzane ubwatsi bwa za ntama canke impene ukayagura icupa ry'urwagwa canke naho yagura impuzu y'umugore urumva ubwiye mu cyo twita dépenses de consommation mu gifaransa ngaye gihambaye yudasesaguye
n'uko uvuga kujya
gushaka n'ukubaho n'ukubaho nyene
umuntu akajya akakoresha amafaranga mu kintu kitamu kitunguka
urumva ufashe umushahara wawe ukungana kose nawe ibihumbi ijana ucifata ijana ukabishira mu byo kubaho ukagura impuzu ukafungura ukashira mu isanzu modoka yawe nibwo yifise urumva yego se gusesagura byo kuvuga ngo mugabo ntaco wabitse gituma uvuga uti mbege jo kunuko gusesagura igitumviriye jo
umunyagihugu arafise icyo yokora ku buryo ashobora kuvuga ati ndabitse nkoresha icyo yokora iki
neza cyane none ntikakugira akaroro k'inkoko ugira umusuku w'inkoko ugura amahera menshi ni 2000 ngirango cyangwa 3 ari umuntu yobora 2000 cyangwa 3 mugaya yaronse akacyaye nk'ugwagwa ntayagura umusuku kandi ubungabunge awame hafi urumva abasesagura twega tuti rero n'ukuri wakibazo wabajije gusesagura canke gudatunganya neza ibyo ufise niyo ntandaro y'ubukene ndyo tuma twama mu bukene kugura uva mu bukene ufata dukeyi ukadugira utunda ndatubitse ndadushyize impande kugira ndabe kazoza kandi bidahanitse hari abantu babivamwe nega yavuga guya karorero hari usanga yari afise inkimwe ugatarayigurisha kagutongo gucyo akaduga mwako kurikira akaduga kandi
hama ivyo bindi navyo ko no kwambara no kunujyo cupa mwavuze bikenewe ni hehe
utunze kwabugera ivyo biva ku nyungu dufate warafashe umwaka kuti ndarongutse 5,500 nico bidako 50 wikenura utuntu tumwe tumwe
mu majambo makere muti nufise 5,000 cyane ushaka kunguka 2,000 ashobora kugira ashobora kwiteza imbere
ego
hama mwebwe abarongoye amasengero mu kurangiza kino kiganiro murabona yuko mwebwe ingufu zanyu murabona ko zishaka kugira ico zihinduye mu banyagihugu aribo bakirise umusanzwe murongoye muri ibyo bijanye no kubarinda gusesagura amatungo yabo bagashaka kwiteza imbere
yego murakoze cyane mukanya mwari mwavuze ijambo rikomeye muti ubumenyi buke ubumenyi ni ntango yiterambere aba bantu basesagura ba bantu twahere ko tuvuga bagenda bagatora ibintu mu muryango bakagenda kuvyonona isoko ya byose no kutamenya babuze ubumenyi ico no kwita mu gifaransa ignorance no kuvuga ntazi ko ariko arasesagura igikorwa amashengero n'amadini twokora kandi tugiye guhagurukira nuko abantu bigishwa bakabwirwa uko bakwiye gutunganya ivyabo bafite mu miryango kandi bakerekwa n'inyungu abantu benshi barahusha inzira y'ukuri kobera batabona inyungu umuryango ni yo soko y'iterambere imiryango idateye imbere biragoye ko n'igihugu itera imbere imiryango
ariko ni mwebwe pasto kuko mwebwe muri igenga amasengero yose ari igenga muri uko kwigenga ubwo umwe wese nakwiye gushiramo ingufu ziwe agashama karenge kiwe kugira ngo abikore
umwe wese ari igenga ariko kandi nubwo umwe wese yigenga arafise ikimugera arafise ico yiyemeje arafise ico yasezeranye ati jewe nzokora iki idini ryose ringaha mu gihugu riza rivuga iterambere ryaje rivuga iterambere rivuga iterambere kandi ikintu duhuriye ko bikomeye tuvuga amahoro tuvuga urukundo tuvuga kw'imiryango itekana ibyo turabihuriye ko ndibaza ko atadini mu gihugu cy'u Burundi ririho rivuga ibinyuranye n'amahoro n'urukundo n'iterambere hanyuma rero ico gukora nicuko habaho guhura cyane hagati yaba barongozi kandi amashirahamwe menshi yabitanguye abarongozi b'amadini barahura barahari amashirahamwe bahuduhuriramwo tukavugana no kuvuga rero ibibazo bizabirabo birabaho biraza mu kubitorera umuti no kuja hamwe tukavugana ingene twobikora twese umwe kabi ahaherereye muri bwa bwigenge tugahuza umugambi tugahuza intumbero
hakabari rero nonga haduce dusozerere ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno musa arakoze Diane ndonse nabatumire bibo bari kumwe muri studio y'Bujumbura arakoze Innocent Kimenyi yegeranije ano majwi na ingenieur yashikanye ahiwanyu Diane na hazwe tuzosweje aho twatanguriye ico mbaye ndababwira nuko tuzobabwira ku ngwara ya mbandakara.